Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edi Rwembasuza kandi mbahikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu gihugu cya Tanzania ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje, nubwo leta n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitabye.
Umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano y'Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba, Burundi ukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye.
Uwo ni Zeno Nimubona, ayobora ishyaka Parena, ari umwe mu banyapolitike bitabiriye ibyo biganiro by'Abarundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere Arusha mu gihugu cya Tanzania, ahakomeje ibiganiro bihuza abanyapolitike. Ibyo biganiro bikaba bigeze ku munsi wabyo wa kane. Kuri uyu wa gatandatu abo banyapolitike bahaye umuhuza urwandiko rugaragaza icyerekezo kiganisha ku matora meza yo mu mwaka w'ibihumbi makumyabiri. Ikigaragara nuko bose bavuga ko ari nko guta umwanya kuko umuhuza asa n'uwamaze gusezera, kandi leta n'ishyaka riri ku butegetsi bakaba bataritabye ibyo biganiro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Naye biri muri urwo rwandiko tutarashobora kubimenya byose, bamwe mu banyepolitike bari Arusha babwiye Ijwi rya Amerika ko ari urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza atekanye yitabwe na bose kandi ateguwe n'umugwi wumvikanywe ko na bose. Ikindi no kwabwirizwa gufatwa ingingo zituma umurundi wese yicira akizana, amahoro akagaruka, impunzi zigatahukanwa, imigambwe nayo ikagira ubwigenge n'ibindi. Yamara naho bahurije kuri urwo rupapuro rw'inzira bavuga ko rushobora kutagira ikimazi kuko ari urwo batavuga rumwe na leta gusa. Zeno Nimubona atwara umugambwe Parena yitabye avuye Bujumbura.
Ni guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga kujana ku matora. Amatora ni umukino nk'uwundi, nuko mwumvikana amategeko y'urukino n'uyuhagarikira. Iyo umuntu agize ati ego tuzokina, uzutaza nzokina, kandi ibitsindo nzotsinda nije nzobiharura, hari ico bikora. Umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano y'Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba, twaravuze yuko tutegereza gushigikira amahoro, Burundi ukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye.
Na Jerveni Yongabo atwara umugambwe Fedese Sangira bavanye Bujumbura, umwizero ni muke.
Umwizero ntibuba muniniya cyane, ni nk'uko uja muri sentare uwo muburana ntiyitabe, urumva nta ntuba waronse n'uca urubanza ntaba yaronse ico afatirako. Ni nk'uko kandi n'uwo mucamanza iyo bafise batwamutwara bakamubwira ati urubanza rurarurindiriza gato tuzokubwira aho zorucira. Kubera ubona ubufasha muri ibyo biganiro ntibigeze nabo nyine bamuha uburyo bukwiye kugira ngo ashobore guca urwo rubanza, ashobore no gutuma ko izo mpande zibiri, icyo gituma umwizero si munini kucovamwo kuko izo mpande zose zitari kumwe ngo zivugane.
Ku rubanda rw'abakenyezi Marero Wize baricako avuga ko baruhishijwe no kwama batumirwa ariko ibiganiro nyezina ntibibe.
Aho bahereye baduhamagara turaza, hanyuma tugasanga hari abataje canke hakaba banka kwinjira ngo haje abanaba, ngo haje bari ku mitahe, ngo haje abagize gute, bakanka kwicarana n'abandi, hamugasanga ntituganiriye. Vyabaye ivy'ukubaza bamwe bamwe ico biyumvira no kubaza abandi ico biyumvira, bababariza hirya abandi babariza hino. Ku bwacu nta biganiro biraba, nta n'umunsi umwe. Twebwe nitugira ngo vyobandanya kuko nta vyatanguye. N'abategetsi bategetse ko bibi vya gatanu bibi vya nyuma, kandi atavyambere vyigeze bihaba nabo nyene uruhara rwabo n'uruhe. None bazoguma ariko raherekeje ikitabaho no kubona yuko inyishu yose izotorwa azoba ari inyishu ishira imbere ineza y'abanyagihugu, idashira imbere ineza y'imigambwe n'abanyepolitiki n'abantu muga bishyira imbere ineza y'igihugu y'u Burundi n'abarundi.
Urunanise na rede rutavuga rumwe na leta gogo rubona ko aho abagabo bakoranije hatabura ikivamwo naho hatarimwo intererano z'uruhande rwa leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'indi migambwe bicuditse. Anise niyo nkuru n'umunyamabanga nshingwa bikogwa w'ubwo runani.
Jewe namumvuga iminsi yose nti aho abantu bakoraniye nti habura ikivamwo. Turahuriye ngaha namwibwe abanyemenyesha makuru muri hano muri byabona nti tuzobura ico dushikako. Icyo dushika ko rero kizuba kivuyemo kujya ku muntu ari kwarayima bise mukuyemo ntirisubiraho. Nibaza ko hazobura umukono wa leta ariko bamenye ko izosubira inyuma ngo nuko bari kwarigira Kagame Ruganda
bitegekanije ko akuru wa Mungu ari hazoba inama ya bose kugira ngo bace hijya no hino ubwo rupapuro rw'inzira bari kumwe no muhuza Benjamin Mukapa hamwe n'abamufasha muri ico gikogwa. Cyeklaven yo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mu ntara ya Kivuyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa abaturage b'Abarundi babiri n'umunyamurenge umwe batuye mu muhana wo kubwegera uri mu kibaya cya Rusizi teritwari ya Uvira baraye bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro ubwo bari mu mirima yahitwa Inyabihanga. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Abaturage baturiye kubwegera batangaza yuko bangakishijwe n'abantu batatu baraye bashimutse Inyabihanga ubwo bari mu mirima yabo. Nibwo abantu bitwaje imbunda batatu bari bambaye imyenda y'igisivili baje barabafata hanyuma bajana mu ishyamba. None kuri ubu abo babashimuse bakaba batangiye gusaba imiryango y'abo bantu gutanga amafaranga igihumbi cy'amadolari kugira ngo babarekure. Ananias Mukiza n'umwe mu muryango w'uwo mukecuru arashimuswe aratubwira uko byagenze.
Ejo ababyeyi babumvise yaragenda agiye guhunga n'uwo munyamurenge w'uwo nyirajana abo barundi yajanye n'uwo mugore w'umupfero amaze gushika baraza barabafata bamaze kuwafata iwe barareba barareba baravuga batese uwo urumuki uriya mugore w'umupfero ntabwo ateje ngo ndi umupfero batinditsemeye bahuye n'abandi bagore b'abapfero ba barabaza batese uyu muntu muramunzi bati ni umupfero imene nako baramurekura. Nibwo bamuhaga nimero batugende ushire bantu tabure banyu batuvugishe tubabwire aho tu wabo bantu dufite araza babiheza ashitanga hano tabure arabahamagara baravugana baravuga ati wowe urumupfero turakumenye wamugende ubukure muri ibyo by'abanyarwanda tidushaka kusigana kubavugira abo ni baduye umupfero twamurekuye twasigaranye abanyarwanda n'abarundi none nico dushaka turashaka ngo duheze igihumbi na magana atanu urumva igihumbi na magana atanu n'amafaranga atoboneka kubaturage gusa n'amafaranga atoboneka none twagerageje tunavuga izo twari dufite idolari ijana ngo turabe idolari ijana baratunanira baranga.
Kiza Yule ni umugore wari kumwe n'abo bantu bashimuswe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko muri abo bantu bashimuswe harimo abarundi babiri bari basanzwe bakora imirimo yo guhinga kubwegera ndetse n'umukecuru w'umunyamurenge umwe uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko kandi ko abashimuse bagenzi be barimo bavuga ururimi rw'igipfurero. Gade Gumbuguza ni umuturage wo kubwegera asaba leta guhagurukira iki kibazo cy'umutekano muke wo gushimuta abantu cyongeye kuvuka kubwegera kuko abo bashimutiye bagenzi babo nibo basanzwe bahinga ndetse no kuragirira.
Twamaze kubona ko abantu n'ubu ngubu kuja guhinga kuza kuragira twabonye ko ari ikibazo kirimo ubugome burebure kandi tukaba duturanye na leta. Leta irabizi ibyo byinka batangije inka zigenda bakazicungura bigenda gutyo none bageza aho bakora no mu bantu n'ubu ngubu abantu ko baribaza ngo tugire gute kandi iyo leta dufite polisi dufite n'abasirikare batuzengurutse bagombye kuturinda bagombye gukemura ibyo bibazo bagombye ku umutekano wacu kukuri muri bo na karengane turarenganye. Turasaba leta n'iyindi miryango kugira ngo idufashe kugira ngo tubone uburyo natwe twobaho nk'abakongomani uburenganzira bwacu duhinge tworore tube mu mahoro.
Ubwo twageraga mu mwana wo kubwegera twahuriranye n'abasirikare bakorera rejima y'ibihumbi 334 bari baje gukora iperereza kugira ngo barebe uburyo bagaruza abo bantu batatu bashimutiwe Inyabihanga ariko batubwira yuko bazakoresha uburyo bwa gisirikare kugira ngo babagaruze. Uretse kubwegera avuga abo bantu batatu bashimuswe abaturage baturiye Sange Kiriba Remera Rubirizi ho mu kibaya cya Rusizi nabo bavuga yuko abantu bitwaje imbunda badashobora kurangiza icyumweru badashimuse umuntu hanyuma bagasaba abaturage gutanga amafaranga ari hejuru y'idolari igihumbi kugira ngo barekure abo babashimuse. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika kubwegera mu ntara y'Amajyepfo.
Mu Rwanda hateraniye inama ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Mu byo iyo nama yaganiriye harimo amavugururwa muri iryo shyirahamwe n'amarushanwa mashya bifuza gutangiza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda.
Ejo kwa gatanu tariki ya 26 ukwakira uyu mwaka I Kigali hateraniye inama ya komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Iyi nama yari irimo intumwa 37 zari zaturutse hirya no hino ku isi yabereye mu nzu y'inama mpuzamahanga Kigali Convention Center iyoborwa n'umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino. Ku murongo w'ibyari biteganyijwe kuganirwaho harimo iterambere ry'umupira w'abana, umupira w'abagore ndetse n'ibitekerezo byo gutangiza amarushanwa mashya yo ku rwego rw'isi. Mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe FIFA twavuga kwemeza ko guhera umwaka utaha 2019 imikino y'icyiciro cya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu izajya guhera mu kwezi kwa gatandatu aho gutangira mu kwezi kwa mbere nk'uko byari bisanzwe. Indi myanzuro yagezweho ni uko igihugu cya Paraguay cyemerewe gutegura irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi, hanyuma Lituania ihabwa kwakira igikombe cy'isi mu mupira ukinirwa mu nzu. Aya marushanwa yombi akazaba umwaka utaha. Kubirebana n'uko ku bufatanye hagati ya Societe 11 Sports n'urwego rw'umupira w'amaguru muri Espagne bari baremeranyije ko hari imikino imwe n'imwe yashoboraga kuzajya yimurwa ikabera mu kindi gihugu kitari Espagne mu rwego rwo kwamamaza, hemejwe ko icyo gitekerezo kigomba gucibwa intege. Twumve Gianni Infantino, umukuru wa FIFA. Kubirebana na shampiyona y'umupira w'amaguru muri Espagne, nibyo koko byari byaremejwe ko hari imikino imwe n'imwe yashoboraga kuzajya gukinirwa hanze y'icyo gihugu I Miami by'umwihariko. Twebwe kugeza ubu nk'abafatanya ibikorwa umupira w'amaguru, aho duhagaze n'uko imikino itegurwa n'ishyirahamwe ry'igihugu runaka igomba kubera muri icyo gihugu nyine.
Must be played within the territory of the respective member association.
Ibitekerezo byari byazanywe na Infantino nyirizina byo gushyiraho amarushanwa mashya yo guhatanira ibikombe by'isi ku rwego rw'ibihugu no ku rwego rw'amaclub ntabwo byahise bihabwa umugisha, ahubwo hashyizweho akanama gashinzwe gusuzuma niba ayo marushanwa mashya ari ngombwa.
We have taken a decision.
Twafashe umwanzuro wo gushyiraho itsinda rigomba kwiga ibirebana n'amarushanwa mashya y'igikombe cy'isi cy'amaclub ndetse n'igikombe cy'isi gishya cyajya gikinwa buri myaka ibiri. Iryo tsinda rizasuzuma niba ishyirwaho ry'aya marushanwa mashya twifuza gutangiza rishoboka. Abagize iri tsinda bazaba bagengwa n'ubuyobozi bwa biro y'inama ya komite ya FIFA. Ibizaba byavuye mu nyigo y'abagize iri tsinda bizagezwa ku bagize inama nshingwabikorwa ya FIFA ubwo izaba yongeye guteranira I Miami, ndumva azaba ari ku itariki ya 14 na 15 Werurwe umwaka utaha.
Council meeting which is scheduled in Miami on 14th and 15th of March.
Ejo ndi kwa kane umunsi umwe mbere yuko iyi nama nshingwabikorwa ya FIFA iterana, perezida w'ishyirahamwe Gianni Infantino yari yabonanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika. kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Nakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ndabikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga no munsi tukatugiye kuyaga kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu kwigenekerezo rya 2025 kwezi kw'icumi umuhuza Benjamin William Mkapa yaruguruye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania yamara rero yaba leta wa umugambwe CNDD FDD uri kwisonga y'ubutegetsi ntibitavye ivyo biganiro akaba mbere n'iyindi migambwe yahavuye ititaba ubutumire bw'umuhuza muri icyo cyicaro cya gatanu cy'ibiganiro cyari cyiswe icyanyuma cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze umufasha w'umuhuza w'abarundi yaremeje yuko atakwatari yagize ngo yorohereze leta ishobore kwitaba ibyo biganiro arongera ati leta yahavuye isaba amananiza ntari gushobora gukorera ko ku ruhande rwa leta yahavuye imenyesha yuko ibizova muri ibyo biganiro by'icyicaro cya gatanu atana kimwe bimaze kubwaye itazona vyemera igatangaza yuko bitari gukunda yuko ija mu biganiro hanze y'igihugu mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi ko kugandarira incungu za demokarasi no kwikukira ku Burundi Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore umuhuza ati ntacyo ntakoze mu gutumira abo bose begwa n'ibiganiro mbere n'abaserukira amashyirahamwe yigenga barahawe ijambo barahanuzwa nubwo bunyine bwa bene ayo mashyirahamwe nabo bagumye basaba yuko botumirwa mu biganiro nyezina aho kuba abahanuzwa jambo gusa muri make rero harabaye kudahuza ku biganiro by'icyicaro cya gatanu cyari cyizwe icyanyuma aha rero umuntu yokwibaza n'ibibazo bitari bike kubona leta y'u Burundi titavye ibyo biganiro byo babihabwa insiguriye mbega uko gusiba kwa leta mu biganiro hari ingaruka bishobora kugira kuri kazoza k'ibiganiro ibyo biganiro bizaba bigiye gutahukanwa mu Burundi cyangwa bigiye kuzimangana burundu kubona mu bari batumiwe muri ibyo biganiro harimo abahoze batwara Burundi byo bahari ico byonona ku ruhande rwa leta cyangwa ku ruhande rw'indi migambwe none umuhuza iyo bagiye gukora iki kugira ngo ashimishe abigwa n'ibiganiro bose ivyo ni bimwe mu byo tugiye gushyirya nino muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'abatumire batatu honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodevu honorable mwaramutse
mwaramutse neza turabashimiye kuri amadutumiye ndaramukije bagenzi banyu turi kumwe ngaha eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose
nakoze ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi ni umukuru w'umugambwe Sabanya Frodevu nyakuri iragijyanda daye ucinga naye Nibizi mwaramutse
nanje ndaramukije bagenzi anje ndamutse ni kwatumiza bose kandi mwakoze kudutumira
nakoze nawe turi kumwe kandi na Faustin Kumana ni umukuru w'ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ucinga naye Kumana mwaramutse
mwaramutse kandi turashimye ko namwadutumiye ngo tuze gusangira ikiyago
mu gutangura mbere umugambwe Sabanya Frodevu umuhuza w'abarundi yaruguriye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro kandi Sabanya Frodevu yaritavye ubutumire mugabo mukita ubutumire leta n'umugambo uri kwisonga by'ubutegetsi batabwitavye ku bwanyu isiba rya leta muri hisiguriye
ego twebwe muri Sabanya Frodevu twaritavye ubutumire kuko mu ntumbero zacu turashyira imbere kuje inama n'ingingo yavutse ikibazo dushyira imbere kukiganira kugira ngo dutore umuti Rero Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 harabayeho ikibazo cha politiki gikomeye cyane aho habaye kwanka amasezerano y'Arusha n'ibiza shingo byakomotseko. Rero biciye mu kiringo cha gatatu cyaje kandi amasezerano atakemera hacya inkurikizi nyinshi. Rero Abarundi hagati y'abantu bashobora kugira ngo bumvikane bashobora gutora umuti akarere gacakavuga ati nikanda bumvikanishe kugira ngo ntore umuti bace bashyiraho n'umugwi imbere ubufasha ari ugizwe n'umuhuza mukuru n'umufasha wiwe. Rero twarashimye kubona bari badutumiye ariko kubona leta n'umugambwe uri ku butegetsi batashye kwitaje iyo sango muri Frodebu twebwe tuvuga ko dufise akababaro byaratubabaje kuko itariki 21 yarimo mu bigihe twari kuba turi hariya ya Arusha nacyo turi n'ubasa dukubitaki 21 yobo ico baturi ya Arusha kandi na leta twarashimye ko yari yabisabiti iyo tariki 21 ni mureke mushire mwunguruze kandi turashima ko batwumvirije uravuga bati ego nibyo kugira abana rubanza rukomeye cyane reka dushire ku tariki 24 kugira ngo bwe n'icyenda haki haza rero ibi bindi bikurikira ngo hari ikigandango hari ikigandaro hariho ngo cy'ukwezi kose ibi bintu twabyumvise cyo ari kwavuza ibiganiro none ura wibaza ko iminsi yari iheze umunsi tariki ya 21 twese turayubahiriza kandi n'igihugu kirafatiye ingo zose zikomeye cyane kugira ngo uwo munsi urwanda rugende neza kandi niko byaba byagenze ni byiza cyane ariko ibyo ikigandari cy'ukwezi twabyumvise ejo
ariko mwe mwateza kuvyumva kurusha abandi bose ariko kugandarira
ndatega hariho ikintu itegeko ega bica mu itegeko none hari itegeko wewe uzi iyi saha hariho decree yabaye sije ko hariho ikigandaro kizoba ukwezi kose
byumvikana yo kubona leta yarasibye
icyo bafatiye icyo siki kuko yaracyahura gikogwa twari kubyumva ariko gikozwe nk'uko kwezi gusa kuri izo tariki gusa tubona ko ari ikintu bashatse kwitwaza ikindi bitwaje ega siki gusa bitwaje ngo ntibange bashaka urutonde rw'abantu ngo bateze kuba batumiwe hariya icyo habyutse ikibazo hagatero gatuba gatura abantu bahuza abantu barafise ububasha bwo kumenya niba ariko barabaza abantu abo batumira bakomakomeye mwicyo kibazo biri mu buhinga bafise urumva rero nuvuga ngo ntumvise ngo umugo rutari
ariko kumenya bo muganire navyo ntibikenewe uzi kugenda kuganira utazi bo muganire ngo
bizo mbega ubutinyande ubufise icyo utinya
ansimbiye muri Stavanya Frodebu nyakuri iragigenda daye Frodebu yindi yari itavye akamo
Frodebu ni imwe bazuka ngo Frodebu yindi Frodebu ni umugambo ndade yashizeho n'umugambo Stavanya Frodebu
umugambo Stavanya Frodebu wari tavye akamo kumuhuza umugambo Stavanya Frodebu nyakuri iragigenda daye kubera iki mugambo yita akamo kumuhuza
ubwa mbere nago amazo nishye ko atumiza ko twebwe umugambo Stavanya Frodebu nyakuri iragigenda daye twaramaze kurengera intambara y'amazina utuko twiyumira ico shobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere muri demokarasi no vyerekeye iterambere hanyuma ngarutse ku kibazo mwari mutubajije nivyo twe twarose ubutumire we butumire bwavuga tuzo kwitaba ibiganiro bitegeje bitaki 19 uje ku itariki 24 urumva yuko hari mu itariki ya 21 dusanzwe twibuka igandagwa y'icunga ya demokarasi nyakwigenda na Damirikyo turikwe n'iri migambwe turasaba yuko iyo tariki yo kwigizwa inyuma mugabo icatutangaje bwa mbere nuko uko tariki yigije nyuma ari ibintu twebwe tutanashimye kuko ko bari badutumira twandikira zari kuba byiza ko mukuyigize nyuma batwandikira baratubwira bati ya tariki yahindutse ubizo ibizwa ku tariki zinizi nizi mugabo twumvise bivugwa makuru mbere twavuze ngaha ku diwanyu yuko umufasha w'umuhuza makocha tembere yanditse twita iva kwiganiro byahindutse tukira duti mbega imigambi mu Burundi n'abandi batumire basigamishwa igihugu bizuye biciye mu Twitter canke barandikirwa nk'uko amategeko abitekanya ubwa kabiri ezo zikuba kwibiganiro vyigijwe inyuma twe twasavye duti n'imbere uko vyigizunye twe twabisavye ibiganiro kwa vya nyuma biza ko tubitegura neza ka tutegure neza hari ibibazo bibiri tsa kumenya ubwa mbere mbega ko tugiye kuganira tuzoganira nande ubwa badukeneye bose ko twumvikana bigahera niho zabari cyake cyo cyane twa dufisi cyado cha kabiri twabonye ko batubwiye yuko bimwe mu bindi bizokwigwa hari umupapuro gwinzira gw'amatora imwe akamera 2020 ninge na makungu yoherekeza amatora mu Burundi izo bindi bitavuzwe n'ivyaye ko twaba tugenda twiteguye neza ibiganiro koko bikabiza nyuma kuko dukeneye ko tuva mu biganiro tukategura amatora zose byaheze twararindiye rero kugeza ku itariki ya 23 twari kugenda dusanga ntiturishurwa ku bibazo twabajije cyo dufata iyo tubanza kubangira gatoya kugatora yuko abambere bashika tumenye baje bari bwa mbere tumenye kumwe n'ibwoko bizokwigwa twitegure neza hama natwe kugenda hace nk'imiso cyangwa itatu mu gatugende twiteguye neza
harabo mwatinya muvuga mutaba duhuriye
ngo nta numwe twatinya mugabo kubamenya bya kudufasha kumenya ingene twitegura nta rumwe twashaka gutinya kuko nta nayo ariko ari umunyamahanga nta rumwe zari kudutera nayo ariko ari umuntu yatwica abantu twari kuganira n'ibisanzwe mugatwe dukeneye menya abantu tugiye tubara
ari pro de bunya kuri mwaratinya ko musanga yo minanija
minanija twaze gura keshi ndushaka kumutinya na gatoya kuko izo byose uno munsi nimba kwikiranwa n'ubutungane kuko tuvyumva bivugwa muri parke tumuzi nk'umurundi niyo ibibazo afitaniye n'ubutungane zahera tukaza mu Burundi nta kibazo nakibizo dutera cakaza nk'uwuje kwita ubutungane naho nyene nta ngorane urumva rero twaze kubona yuko tukirindirwa tumenye neza baje twitegure neza ivyo biganiro za twumva ku itariki ya 23 leta imenyesha itazogenda cyo tubatse none ko ituze iby'amatora ari leta yategura ibyo dushikiriza byose espace politique n'est igarantisa izereke ingene amademambre ma ya sena jaho ibyo byose leta ifisemo uruhara izereke ingene amatora atunganywa byose ni leta ishyira mu ngiro none ko itariyo tuza kubwirane ibyo dukeneye ko bikogwa
banze simbire ku ruhande rw'amashyirahamwe adahanira izishyaka za politiki Faustin Kumana arongoye aseme mwaragiye mwitaba akaba kumuhuza kubona leta igitabye ibiganiro mwebwe mu biziguriye
ubwa mbere twe twaravyitavye ko twari twatumiwe batubwira ati nimuze muhanure mudufashe mutwereke ingene twovyifatamo ibibazo nyamukuru inyishu bifise mbere twiharaje muna kantu kameze nk'akubuhinga kugira abariko baroroshe ivyo biganiro baronke ivyo bafatirako mu gushobora kumenya ibintu n'ibindi ivyo reka twaragiye turabikora kuko twarumva yuko duhamagariwe gufasha igihugu ariko ico ndiko ndabona muri ibi ni nuko niko ndabona yuko ahubwo je nico novuga abanyepolitiki b'abarundi novuga ko yuko bari ko bari kubura bagashabara mbega icyerekana by'ubugingo kigandaro ni giki none abantu baratse kuko ni giki cyerekana by'ubugingo ganda an indicateur y'ubugingo kiganda ni iki ubujaho ujaha mu Burundi gatembe iki indicateur ko
ubona n'amabendera
nico ragira mu Burundi amabendera mu bisanzu mu kigandaro aja amberne nico cyonyene kikwere ku gihugu kiri mu kigandaro none leta ari cyari vuga tuti ubu rero amadarapo mu yaduze mu yageze hagati na hagati kuri turi mu kigandaro icyo kimushaka
kigandaro nta kiriho rero
iki none utagira udashize amadarapo ni indicateur uko si umurimi yagiye kurima we nini ku iradiyo
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kiganiro
murakoze kandi tuzokama twita kugira duterere igihugu
urakoze ndagushimire nawe Honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kitaba kino biganiye
nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bw'ubugira buhuza abarundi buto debukirwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihiri
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi nibutsa yuko uri umukuru umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye wakoze kitaba kino biganiye
nanje nabashimiye na hamodo tumiye tuzobitaba
ndi mubanirwe mu banyu no mu byanyu na ubutaha
wanje
kwa Nyaburunga
cari kina message na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Rakoze Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kwa mwaduteza amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alemasi Kalala wegeranyije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.